VOA. Ini Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri munsi wa mbere itariki 19 y'ukwezi kw'icenda umwaka w'2016 muri kumwe na Frederic Nkurikije. Ubu ni umwanya w'ikiganiro muri Sanga. Urunani rutavuga rumwe na Leta y'u Burundi Senared wari rumaze igihe ruri mu nama yabereye i Buruseli mu gihugu cy'Ububirigi. Iyo nama yabaye inyuma yaho mu ndwi ziheze abakuru b'ibihugu byo muri Afurika mu Seruko bahuriye mu nama nkuru bakihweza ibibazo bitandukanye birimo Burundi na Sudani mu manuko. Ikibazo cy'u Burundi cyarihwejwe mu kiringo kiringa amasaha atanu maze n'umuhuza akaba yarashikirije abo batetsi raporo y'imishyikirano yagize n'Abarundi. Twibutsa ko icyo gihe umuhuza Benjamin Mkapa yahora arongoye igihugu cya Tanzania yatangaje ko agiye gutuma ko indi mishikirano kugira ngo ashikirize Abarundi igitabo cy'inzira cy'ukuntu amahoro yugaruka mu Burundi. Mbega ikintu mwibaza ko abanyapolitiki batavuga rumwe na Leta bahuriye mu runani Senared bashikirije imbere bashize imbere muri iyo mibonano yabo n'amanama bagize mu minsi itari mike n'ibihe. Ikintu mubona gikwiye gushyirwa imbere ni ikihe kugira ngo amahoro agaruke mu maguru masha mu Burundi? Kuri ibi bibazo byose rero twatumiye abashingantahe batari bake, twatumiye umushingantahe Chimpaye Pancras ntaraboneka ariko telefone yiwe nibaza ko mu kanya tuza kumubona. Tukaba kandi twatumiye n'umushingantahe Innocent Mbano, turi kumwe kandi na Rugema. Mwiriwe neza abashingantahe, turi kumwe.
Mwiriwe mushingantahe Nkurikije.
Mwiriwe, murakomeye?
Ego, tumeze neza.
Ego, mukurindira umushingantahe Chimpaye nashaka ndababaze cyane cyane nk'uyu umushingantahe Innocent Mbano ari mu gihugu cy'Ububirigi, umushingantahe yanonose ibyerekeye politike. Nashaka ndamubaze amakuru y'ikiganiro cyatanzwe n'aho ruki mu runani Senared, umushingantahe Innocent, mwoba mwaraye gikurikiranye?
Ndagize mwiriwe, ego murakoze cyane. Icyo kiganiro twari twacumvise naho ntashoboye kukijyamo, ko cyari giteguriwe abantu benshi, mugabo nk'uko twabibonye twasanze turiko turakurikiranira hafi cyane, cyarimo abantu benshi cyane, mugabo turaziye n'ibyavugiwemo. Twabonye harimwo akantu wagira karabude cyane cyane mu byerekeye gutahura ibihe turimwo by'igihugu, cyane cyane aho igihugu kigeze no mu bihe bikurikiyemo. Hakaba hariho abantu bamwe mu byo bashikiriza bashyira imbere ingendo itabereye, cyane cyane ingendo yo gusaba yuko Burundi bwoja mu ntambara. Ibyo twaba twarabineguye, mugabo benshi n'abandi barimo bavuga bati twe tubona inzira yuko ibintu bishobora gushyira mu nzira nziza i Burundi ari uko bo kwishyira n'abanyepolitiki. Mugabo uraze cyane cyane abanyepolitiki bamwe mu byo bagiye bashyikiriza, urabona ko amajyambere bashyikiriza adahumuriza. Mugabo twebwe tuvuga yuko ababibona abona yuko ari kugumiza Abarundi mu cyo kwitara kwibuke mu iterabwoba, kandi Abarundi benshi banyota amahoro.
Mushingantahe Rugema, namwe naho mutari mu gihugu cy'Ububirigi muri Irondere mu gihugu cy'Ubwongereza, ariko amakuru yerekeye Burundi murayakurikirana, cyane cyane iyo nama ikozwe ikoreshejwe inyuma yaho umuhuza abonaniye n'abakuru b'ibihugu byo mu Seruko akababwira ukuntu imishyikirano yagize yagenze. Mwebwe ikintu ku bwanyu mubona ko bari bakwiye gushyira imbere ni ikihe? Abo bo mu runani Senared mu kanya turamubona umushingantahe Chimpaye ko twavuganye, nibaza ko tumubona muri aka kanya. Nashaka rero mutubwire namwe ikintu mwibaza ko bari bakwiye gushyira imbere ni ikihe, cyane cyane muri iki gihe Abarundi bato bato bakeneye banyotewe amahoro.
Ego, me murakoze kuduha ijambo. Icyo twibaza kuri izi ngorane ziriko ziratoteza bene Burundi nuko by'ukuri abanyepolitike ebo batwibaza yuko bo boraba ingene bahindura bagahindura ingendo bakaraba by'ukuri yuko bagomba gushira imbere ineza abanyagihugu batarabye inyungu zabo za politiki. Ibyo rero bakaraba ukuntu bobugira by'ukuri abanyagihugu bitwa yuko ari bo ariko barasengukira, ari bo ariko baravugira. Murabona umunyagihugu ari nko mu buhungiro, ntabona inyishu yavuba ishobora gutuma ava mu rugo buhungiro. Kandi uko abanyagihugu baguma hanze y'igihugu n'abandi bagore hagati y'igihugu kubera izo ngorane ziriho zituma n'ubukene bwarateke abarundi, ibyo bintu byose bituma abanyagihugu bihebura, hama bigatuma batabona neza ingene izi ngorane tuzozivamo. Ni nacyo gituma rero dusabye abanyepolitike mu byo bariko barakora byose egome turabona yuko iyo bakoranye umenga bariko babishiramwo ishaka ry'ukugira barabimwe nibumvikana, ariko iryo shaka n'ubundi bisubiremwo ni ry'uko abanyagihugu boronka ingene basubira mu ngo zabo, ingene basubira kurima bakimbura. Ibyo bintu nibyo abanyagihugu bakeneye. Urumva rero muri abanyepolitike nabo nyine murazi yuko hari abari hanze y'igihugu bakeneye gutaha. Urumva izo rero izo bintu byose twibaza yuko nabo nyine n'abanyagihugu nk'abandi nibarabe ingene ibiganiro byuba ku nyungu z'abarundi bose. Aho rero ndakena kamo n'abatwara nuko nyine nibarabe yuko amahoro iyo kwitwa ko ari amahoro abarundi bose bidegenza mu gihugu umuntu akindira agasohoka uko ashaka, ivyo niyo mahoro turondera, niyo mahoro dukeneye.
Mushikana herugema muravuze ikibazo c'impunzi, twokwiza ko igihe umushikiranganje w'igihugu c'Uganda jejwe impunzi yitwa Musa Francis Echweru igihe yaruka mu Burundi yaratangaje ko agiye gusubira mu gihugu ciwe kugira ngo yumvishe impunzi ko mu Burundi ari igihugu kigendwa kugira ngo izo mpunzi zitahuke. Mu shinana he inosambano muribaza ko abatetsi b'u Burundi eka nawo nyene batavuga rumwe na leta bose bipfuza ko izo mpunzi z'abarundi zitahuka.
Keni baza yuko aho ibintu bigeze mu Burundi nkuko mvuyeyo naronse akanya ko gutembera mu Burundi rwose nabonye ibikorera mu Burundi, nibaza yuko ubu amahoro ari karagaruka mu Burundi kandi ariko icyo nashaka kuvuga nuko nkuko uyu mugenzanza aje kubivuga abanyepolitike bogabanura imvugo zimwe zimwe zo gutera ubwoba bakamenya yuko hakwiye igikuru mu majambo yose bavuga bagashyira amahoro imbere, naho boza mu bya politike byabo badashobora kubigira ata mahoro ahari. Nibaza yuko iki gihe tubona agahengwe kagarutse mu Burundi amahoro asasagara, kandi hariho n'ishaka yuko abanyepolitiki bo kwicara hamwe bakayaga nk'uko baronse abahuza bashobora kubibafashamo. Nibaza yuko bofata iyi opportunite kugira barondera inzira y'amahoro batarinze gusa mu zindi nzira zishobora gutuma abarundi bagaruka mu marira. Nicyo bituma nasaba abanyepolitike cyane cyane bamenye yuko niba ariko baragira politike batoyigirira inda zabo cyangwa batagira inyungu zabo boyigira inyungu za bene gihugu, abo bene gihugu no munsi basabwa kubaruhutse kubera amahoro ariko arasasagara mu gihugu.
Namwe mushana hirugwe mato babaze ico kibazo nyene, murabona ko hariho ishaka, murabona ko abatetsi bo mu Burundi eka n'abatavuga rumwe na leta cyane cyane abo muri SINALED muribaza ko impunzi zitahutse abo batetsi bose bo bishimye.
Iyo muvuze impunzi yo nibaza yuko nabo muri SINALED murumva bavugira hanze nabo nyine n'impunzi muzindi. Urumva rero ico twibaza
igituma tuvuze impunzi muri rusangi ahungiye mu bihugu banyu by'u Burundi nuko hari amakuru agize iminsi atangazwa mu shyantahe rugema yerekana ko urwaruka cyane cyane rwose ruko rutabayeho neza cyane rwose, si urwaruka gusa eka n'ababa hanze bose ntibamerewe neza cyane rwose, ku bwacu n'ikibazo cyihuta cyane rwose.
Ego me ivyo cyano byishura ko nuko murazi neza yuko iyo umuntu arinza ahungiye igihugu ciwe habariho igituma ivyo rero nibaza yuko abahunze barafise icatumye bahunga urumva rero muri ico gihe harakeneye by'ukuri ijambo ryo kubahumuriza bakabwira ati nyabuna naho mwataye igihugu nimugaruke hari amahoro umutekano urahari tuzobakingira ibintu be nibyo ariko rero ibyo si ibintu umuntu nkuko mwari mweje kubishikiriza yuko hari intumwa y'Ubuganda yagiye yoba yarashikirije abarundi bari mu buhungiro yuko kuzabona yuko amahoro ariho butaha iyo mvugo nibaza yuko icambere na mbere uwo munyamahanga yego n'umunyamahanga w'Uganda ntikwiye twari dukwiye imvugo y'abatwara abatwara akaba ari bo bagenda gusigura neza ingene ayo mahoro ariho kugira abanyagihugu bashobore gutaha ibyo rero n'ibintu si amajambo gusa agenda akoreshwa mugabo biteguza kubona yuko no hagati mu gihugu by'ukuri ayo mahoro ariho atabantu bo bariko ratotezwa atabandi bantu ahubwo bariko barondera guhunga kubera ingorane zitarahira mu gihugu ibyo rero twibaza yuko hari ibimenyetso bidahishwa iyo hariho ingorane ziraboneka kandi izo ngorane zishobora gutuma abanyagihugu bataye igihugu baguma iyo bari canke iyo ibintu biriko bigenda neza barashobora kuvuga ati ibintu biriko biragenda neza nta bantu bariko baratotezwa mu gihugu reka natwe dutahe tuje kubaka ingo zacu
tubibutse inshuti mwese komuniko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika risamiranye na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafise umushyantahe Pancras Chimpaye yashitse ku murongo nkaba rero mwiriwe neza umushyantahe Pancras
mwiriwe
murakomeye
turaho
umurongo wari watugoye mu kanya gaheza ariko ko turashimye cyane rwose ko mushoboye kuboneka nashaka ubwa mbere na mbere mu ducire ku mayange inama eka ikiganiro mwatanze ku munsi wa gatandatu murashaka ducira ku mayange maja mu make cyane rwose ibintu mwashikirije
mu kiganiro umukuru wa Senared Giriteka yashikirije abarundi n'inshuti z'u Burundi zari zikoraniye muri hotel Marivo ngai Bruxelles yari ifise ihangiro ryo kumenyesha abarundi n'amakungu yuko Senared Giriteka ihagaze ku nzira yo kugarukana amahoro mu gihugu cy'u Burundi biciye mu biganiro biri kurabera i Arusha twarerekanye rero inzira imigambi n'imigabo icyo tuma ibyo biganiro binyaruka ariko umukuru wa Senared yarongiye noneho arerekana neza yuko leta ya Petero Nkurunziza y'Ibujumbura igenda ikwega amaguru ahubwo ifite n'imigambi yo guhindura ibirizwa shingiro imigambi yo gufuta amasezerano ya Arusha aho rero Senared ihamagarira abarundi kwamera amagabo ihamagarira amakungu gufata ibihano ruhasha kugira ngo Petero Nkurunziza nyabuna kunde aze kuri iyo meza ibiganiro twarerekanye kandi yuko ikibazo cy'uko hari abarundi bamaze iminsi babaca umutima bababwira ibihuha ngo Senared igiye kwinjira emama ngo muri leta ya Petero Nkurunziza yaguye umukuru wa Senared yarahumurije abarundi arababwira yuko uyu munsi ahubwo uravye ubwicanyi uravye igisodinye cyo kirasamburwa uravye ingene umugambi wa Petero Nkurunziza ubahuka ukavuga ko tawo nyabwo kujyabaye mu Rwanda tahubwo Petero Nkurunziza ariko araja mu mugwi ingorane z'igihugu ariko suri mu mugwi w'inyishu z'igihugu cy'u Burundi aho yagomba guhumuriza abarundi n'amakungu arongera nagaruka ku kibazo cerekeye ubutungane bw'inyuma y'intambara aho tubona hariho umugwi witwa ngo uri kurarondera ukuri no kurekuriranira mu gihe cy'intambara mu gihe hari abarundi nk'uko mwari kumurabivuga bari mu makambi y'impunzi uko kuri uko gusubiza hamwe uko kunywana kushoboka gute abarundi bariko baricwa abasirikare bariko baratushya
nta kimaye
mwicwa cyane cyane abatutsi
mwavuze ko mwariko mushikiriza ikibazo kugira ngo mwavuze ko umuhari senarede urunani senarede kwiye gushira imbere ibiganiro hari amakuru atangazwa bavuga ko hariho abatari bake mu batetsi b'uyo muhari bw'ubwo runani bashaka ko ibintu bica mu ngwano ayo makuru siyo cyane niyo
aya makusi yo nkuko umukuru wa Senarede ariko arishura ibibazo by'abarundi bari baje kubaza bavuga bati none Petero Nkurunziza niyo yafuta amasezerano y'Arusha ati Petero Nkurunziza niyo yafuta ibwirizwa shingiro agacafuta bya biringo bitatu byiwe ariko ari uyu munsi agaca bigira nkuko byemewe n'amategeko ati muzokora iki umukuru wa Senarede yavuze ati aho azoba arenganye umurongo utukura ati ngaho azoba ariko arakora ingwe mujisho ataho rero abarundi n'amakungu ntibazomwihanganira na gato ahambye amasezerano y'Arusha aliyo yahora ari nkingi y'amahoro
mukanya gato
y'ugusubiza hamwe
mukanya gato mumpe inyishu ngufi ngufi reka imbere yuko tuja kubanywanyira nashaka mushure ikibazo ki akakabazo kamwe mwavuze ko mwasavye kandi ko hofatirwa ibihano mu gihe abo leta y'Burundi yobandanya gukwega amaguru ivyo nivyo abanyagihugu batuma Senarede kuko ibihano amatwa dusumira birazingabitse abanyagihugu ubwabo abanyagihugu Senarede ntizo bakenera amatorane yashiga
igihe hafatirwa ibihano Major Petero Buyoya mu mwaka w'1995 nibaza yuko atanu kwezi guheze Petero Buyoya yaciye yemera kuza mu biganiro nibi nzira yotuma nkuru nziza za mu biganiro ari ibihano ari embargo ibyo bihano turabisaba tuzobisaba tuzova hasi dusidukane niyonka kugira ngo tubisabe kuko
ariko
ku Burundi bwo guma muri aka kaga imyaka 5 6 10
ariko twabibutsa ko ivyerekeye kuri leta y'ubu ya ni ivyerekeye kuri leta y'ubu hari hubudasa kuko harabaye amatora naho atemewe na bose reka duhi jambo umunywanyi wa radio ijwi rya America Raoul mwiriwe neza
mwiriwe
murafite kibazo murafite cyumviro
ego tudena kibazo n'ari cyo n'ererano
ego duga ku jambo
na fatiye mu buryo mu cyikanga ndiyo mu Uganda yo yarabise yuko mu Burundi hari amahoro yagiye kubwira bari mu buhungiro nibaza yuko je kubyo wanje na kababaro ndababaye kuko hariho abana bagiye bafite abajene bataye amakaminuza abandi bagiye bataraheza amashuri kandi ntibari mu buhungiro kubera babikunze uwo mutekano nabo bavuga ko buhari n'ubuhari ntibari kugenda bari kuguma ngahama bakiga cyane wewe bavuga ko yabonye ko umutekano uhari aho ku madwani abo baza bagafata bari bafite ku madwani nabo y'ubuhari ntibo bafashe hama ikindi kindi nibaza n'ikibi kibazo ashatse kubaza abo batumire n'igiki babona cyokorwa kugira twebwe abarundi tuve mu kababaro turimo duterwa n'abanyepolitiki kuko iyo opozisiyo ireta rwose kuko badahurije ku kintu kimwe umurundi wo hasi dukamari ari kamererwa nabi umurundi wo hasi ntazigera abyura umutwe kubera kubavuga bacunga ni mukirembe ngaho nkizi nimba ngo ziganiye ugaci ngo guhahonera
yego
abarundi bazo kwa Amerika nabi boye kuri abo badutwara abo badashatse gushyira ngo ariko nibe nibumva ko bakunze igihugu bagasinda na bamwe n'ejo badushyira hamwe bagira ikintu kimwe hanyuma bahurize ku murongo umwe abantu dusigaye mu mahoro
urakoze urakoze Raul rawurashikije ikibazo gihambaye cyane gose kivuga ko mu gihe hariho batetsi ka nabo batetsi abanyamahanga bavuga ko mu Burundi hari amahoro impunzi zikwiye gutahuka hariho abandi babona ko atari uko ibintu byifashe mu kanya gatoye cyane gose mushe na inosambano nashaka mugira icyo muvuze ko ushikijwe na Raul akaba kandi avuze ko abanyapolitiki ari bo batera ingorane abanyagihugu batuma ata amahoro arama baronka kandi ivyo uravye inyuma imyaka yose imaze mu Burundi ingorane abarundi bagiyemo kenshi na kenshi ningorane zategwa nabo banyapolitike nkuko abarundi bo bashaka kubaho mu mahoro mushe na inosambano mu kanya gatoye cyane gose ibyo bibazo bibiri mushe na Raul
je nibaza yuko bibi hari abantu bafata impunzi nkuko mu gifaransa bavuga ngo fond de commerce mu byo ariko baragira cyane cyane mu bya politiki mu gihe hari abanyepolitike babandanya bakokeza bavuga ko ibintu biriko biragenda nabi mu Burundi hari impunzi zimwe zimwe kubera ziba ziri hanze zibandanya zihamuka icyo twosaba impunzi zumva zishaka gutahuka mu gihugu cyabo kuko nta handi hari amakiri atari mu gihugu cy'u Burundi kwizo mpunzi aho bari hose ndazi ko narabaye impunzi ndazi ko batamerewe neza mugabo ntibabandanya bumviriza ibyo abanyepolitike nibaza yuko bizogorana cyane kugira abashyitsi babasore gusura mu gihugu cyabo icyo nakwisaba izo mpunzi abumva ko bo kwihangana bakagerageza bakaja mu gihugu bakaraba ingene ibintu bimeze uno munsi bakaraba ingene abandi barundi bo babaye mu mahoro hanyuma ibyo byatumye bahunga nibaza ko bimwe na bimwe byaba byatewe n'imbo za politike mwaka hanyuma abanyepolitike bakicara hamwe mugabo babanje gusubira mu zabo mu gihe rero bobana yabumviriza abanyepolitike bamwe bamwe bashaka kubakoresha kugira babandanye bashira imbere inyungu zabo nibaza ko bizaba bigorana nibumvirize icyo umutima wawe uzababarira amaze kuraba n'ingene ibintu bimeze mu gihugu kandi n'abategetsi b'u Burundi babandanye bereka ko ukuri amahoro ariko arasazagara mu gihugu kandi bafite ikibanza nk'abana b'u Burundi
hoko guki kugira ngo abanyapolitike bahe agahengwe abanyagihugu mu kanya gato
icyo kogwa n'izo nzira zose zimaze gufatwa cyane cyane inzira zerekeye kwicara hamwe abanyepolitike bakaganira ibibatandukanye nibaza yuko ishenja ku cyo Pancrase yaravuze leta y'u Burundi uko ndabizi ntigeze yanyu ibiganiro haba mu gihugu eka haba no hanze ibiganiro leta y'u Burundi yanyu ishyikirije u Burundi bwanka gusa nuko bwanka ko abo baba bashaka gukora ikibi kibishe abarundi cyane cyane bashaka gutembagaza inzego zatowe na bene gihugu abo bantu bimwe na rimwe bizaba bigorana kugira umve ko bashaka kwicara hamwe
yego imbere y'uko daguha ijambo mushyana chimpai pankas reka duhe twumvirize cyimvuri cyangwa ikibazo cya Clovis Clovis muri beneza Clovis Clovis ndabona umengo arafite ikibazo reka rero tuje kumushyira na Chimpa Pancras nawe nyine agira icyo avuze kubyashikijwe na Raul
icyo no shikiriza imbere ko nishwa Raul bwana Fredi yivuze ko leta yatowe su kuvuga ko leta yatowe ifite urushaho kwica no kumara abantu aho na itrere yari yaratowe kandi urumva yari yemewe n'amategeko na patete muri Afrika y'epfo yari yemewe n'amategeko none byari byiza aha rero kuvuga yuko byaba bamufatiye ibihano kugira ngo abarundi bari mu makambi bakoranje mu makambi n'iza bujumbura yari n'ahandi ngo kugira ngo basure mu byabo naho bitaniye naho uyu munsi umusirikare aba ariko arabazwa mu biro by'igisirikare mu biro by'iperereza ukaza wumva ngo yiteye grenade ngo arapfuye mbega uvuga ngo biriko bigenda neza ngo impunzi nizitahe gute abasirikare b'abatutsi uyu munsi bariko barahigwa buhongo uyu munsi bariko baragandagurwa uvuga ngo izo mpunzi nizitahe ngo mu Burundi n'abahoro abantu bariko barazimangana abamenyesha makuru bariko barazimangana biwacu iwacu jamari bigirimana kagenda umuntu akabura iyo yanyikiye ahuvuga yuko ari amahoro erega amahoro suko abasende DFDD baba bajyama umukondora zosi amahoro ababuze muri uyu muryango wose uhejeje kubura umuntu harira abantu barenga ijana uyu munsi mu haruhura abantu bafatwa bagafungwa mugatondo gatora ari biziga abantu babari mu kabare bagategwa genade bakaba bagiye uyu munsi uvuga ngo mu Burundi na mahoro utariko urasa uri karaswaganya aha rero nibaza yuko igikuru nuko Petero Nkurunziza yo kumva ko igihugu cy'Uburundi kirimo ingorane akaza kumeza ibiganiro yarusha akicarana n'abatavuga rumwe kugira ngo umuti uboneke Uburundi busubire kwituze hagaruka amahoro dusubire ku nzira ya demokrasi kugira ngo abarundi bose bari hanze batahuke uwo vuga ngo hari amahoro mukuru n'amashinga amateka arataye agahunga icegera kiwe cyarataye agahunga uwavugira perezida yaragiye agahunga uwavugira CNDD-FDD yarataye agahunga ico gihugu uwo vuga yuko kirimo amahoro ndega hajya ko bano yahunze urazi kuba hanze nyine ari bibi aha wibaza yuko iyo haba hari amahoro abo barundi borinda kuza kubingira ngo mutahe abantu barabunda
yego me dekaduhe ijambo mugu imbere yuko tuguhe ijambo nawe munshe nahe rugema nashaka twumvirize ikibazo cyangwa icyimvira cha Juvenal muri neza
niwe mi
murafite ikibazo murafite icyimvira mu kanya gato cyane
gose icyimvira kiwanje
yego
yewe no saba abanya politike bari hanze kuvuga na leta Burundi bagatahuka mu gihugu cy'ukubaka igihugu cyacu kabisa yego bagatahuka bakumvikana bakajya mu biganiro ko nta yindi nzira izozana amahoro mu Burundi atari ibiganiro bakumvikana bagataha mu Burundi bagakora bafite imiganda agakora leta nayo ikubahiriza nk'umwese ikamubahiriza agakora mu bwisanzure
murakoze Juvenal reka duhe ijambo Rugema murakoze Rugema icyimvira cya Juvenal
abanyapolitiki bokumvikana cyane cyane bari hanze bakumvikana na leta kugira batahe ibyo birafise intango n'iherezo urumva ingene byotangura n'ingene byoshigwa mu ngiro ariko rero icyo nagomba gushikiriza ngaha nuko jewe nsa nuko noba nkuhanura mu mpande zose kuko murazi yuko ibyateye ingorane mu gihugu murabizi niyo manda ya gatatu bamwe abayanse bavuga bati abavuze yuko umukuru w'igihugu yosubira akitoza ubwa gatatu bavuga ati twe duhagaza aha abandi bakavuga ngo duhagaza hakabura ikintu cyotuma ibintu abarundi bumvikana ingene icyo kibazo cyoterwa inyishu abarundi batiriwe baratotezwa abarundi batariko baricwa abarundi batariko barafungwa ibyo ntizo biteye ingorane aha rero icyo nagomba kuvuga nuko ari ibyo byo kubwira abanyagihugu bari mu kambi y'impunzi ati nimutahe kandi bakabibwirwa n'abanyamahanga urumva uwo muganda yagiye kubabwira si we yategeza kubabwira byategeza kuvugwa n'abarundi cyane cyane abatwara bakagenda bakava hasi bunyine bakagenda bakerekana neza ingene ayo mahoro ariho ibyo nibyo abanyagihugu bakeneye kubona abatwara nibo bateza guhumuriza abarundi bagorewe mu makambi y'umuntu urumva rero muri ico gihe ntibyoroshe kugira haba imvugo gusa kuvuga ngo abarundi nibatahe ibyo iyo mvugo iragoye muri iki gihe kuko turavye neza uko ingorane zihari biraboneka neza yuko atashaka ku ruhande cyane cyane rw'abatwara no ku ruhande rw'abagwanya leta babona yuko impari zishobora kuhava ari uko mu bagwanya leta babona yuko menga inkunzi zayo hava ku nguvu hakaba ingwano canye inkunziza nawe akavuga ati ushaka kwinjira mu Burundi naze mugaba nume aceceke ibyo ntibishoboka ibyo rero nicyo gituma hari hakenewe ikintu cyo humuriza abarundi by'ukuri umunyepolitike avugira umunyagihugu akerekana neza yuko atari kwaronderera inda yiwe atari kwarondera ibyicaro bya politiki ahubwo ariko arabondera ingene umunyagihugu yosubira mu gihugu akasubira karima akimbura
ibyo
abanyagihugu bakeneye izindi mvugo twumva z'abanyepolitike z'ukuvuga baterana amajambo ibyo bintu nibyo bitugumije mukaga ntitugura neza
reka ndabasabe umushanahe rugema muze murampa kanya gatoye cyane gose ntihagira urenza umuntu umwe umushanahe inosambano abatitsi burundi si bakwiye gufata ya mbere mu kuja kusigurira impunzi ko mu Burundi hari amahoro canke bakabajije urako umutekano wabo woba utekanye mu gihe botahuka mukanya gato usimuntu umwe
ndi baza yuko abategetsi burundi ico kintu bama bagikotse kandi bamaze imisa bikora n'uwo umushikiranganje wa Uganda kugiraze mu Burundi nuko abarundi bashatse kumwereka yuko mu Burundi hari amahoro kugira abwire abarundi bari muri Uganda bashobora gutahuka ikindi naco nashaka kuvuga cyane cyane nshaka gukebura abantu nashaka gukebura cyane cyane Pancrase Pancrase nibaza yuko atabatutsi bagutumye kugira uza kubavugira ngo abatutsi ariko barapfa ko nibaza ko abatutsi bari Burundi n'abari hanze reka n'abahutu bose ari Burundi n'abarundi kwama rero umuntu ariko arakinisha ubwoko si byiza cyane kuko iyo ngendo nibaza ko abarundi bayisezereye iyo muri ko muravuga ngo arusha nibaza ko ari aho nyine twashatse ko ibyo bintu by'amoko bitoza biragaruka mu kanwa k'abanyepolitike bahamagara ubwoko ubu n'ubu nibaza yuko ayo majambo nk'umunyepolitike nk'umufurere ayo majambo wogerageza kuzira yirinda gukoresha ubwoko kuko nta bwoko na bumwe bwatumye ngaha ngo tuvugiye kandi baza ikibazo cy'abarundi aho tumaze uko twabikurikiranye naho byabaye byarusha kuva mbere hose n'abanyepolitike bicaranye babonye katari iby'ubwoko kuvuga rero ngo abatutsi ariko baricwa ibi n'ibiki nibaza yuko iyo mvugo ari muri yayindi abantu bari kwahamagariza ngo hagira abo ihonyabwoko ibi n'ibi n'ibi Pancrase mwene wacu no gusaba yuko ibyo bintu ari bibi atari byiza kubikinira ko wogira politike nyayo ibyo ushaka gushika ukabishika muri politike mu budakoresheje uwo iby'ubwoko
murakoze mumpakanya gatoye umuntu umwe ntumurenze Pancrase mukanya ndabashikira ariko ngomba mbanze mpe ijambo Nduwayezu nawe afite icyimvuro cyangwa ikibazo Nduwayezu muri we neza
namahoro
namahoro murafite ikibazo icyimvuro
okay cyo cyashaka kuvuga ku bintu bijyanye n'ibyo biganiro by'abarundi cyane uko kuntu bavuga yuko baba bagomba kugenda kubari ya yuko mpundi gahunguka twese ubona ko umenya ngo bataragera kubera kiyagete kubiraba ntabwo nogenda guhungura impunzi mu kibuga abantu baguma bapfa ubukire n'abajene tumerewe nabi ntihatazi ahubwo mbese mbona nuko bajya mu biganiro bakaraba ukuntu bitabira icyo kibazo cyateye ingorane ukaronka amahoro abajene ukaronka amahoro
urakoze Nduwayezu umushanahe rugema umushanahe cimpaye Pancrase yavuze ko atabona ishaka ku ruhande rwa leta gutahukana izo mpunzi akaba kandi yavuze ko atabona ishaka ku ruhande rw'abatavuganwe na leta muri mwebwe murashaka kutubwira murashaka kugira ico muvuze kuri amajambo yashikirije cimpaye
ndamubwire yuko ko abatutsi mu gisirikare bariko baratotezwa bariko baricwa ibyo sagaseseshwa rumuri
mushena cimpaye muwanze mwishure ikibazo nababajije
bano yavuze bekanegeza kumwishura
tangurira ku kibazo ndaguhaye hanyuma urabwishura hanyuma
ikibi si kuvuga ko abatutsi mu gisirikare bariko baricwa ikiri mu bari karabikora kuko nico kigaragaza neza kwivuze mushinga ntahe tema yavuze yuko hariko ubushaka guke nta kuntu woba ujejura mu gihugu urondera amahoro n'umutekano mu gihugu ugafata igisirikare ugafata igipolisi ukagicamo imigwi ibiri bankundu wakazi n'abanyagupfa abo banyagupfa ariko barapfuye umunsi muri iyi ngwi yonyine niheze hamaze gufatwa abasirikare b'abatutsi barenga 15 abamaze gutogwa bishe bageze kuri 4 none ibyo bireke kuvugwa none uko ari abatutsi uje nuko ndumuhutu uravye no vuga kya none rero je mbugirwe rwego sinareje hukimwe abarundi bose harimo abahutu harimo abatutsi uyu munsi rero tugomba kubaka igihugu cy'u Burundi hagomba kubiganiro tugomba kumvikana yuko hagomba kuba Burundi bw'abahutu n'abatutsi atamwana n'ikinono ata wanja wangura kuko Burundi bwamye ruja mu ngorane kuva kera narindi kubera icyo kibazo cha politike baca bashiramwo ya moko uyu munsi rero bano ego ari se sofere yoreka yo bideha uyu munsi bivugwa nuko havuga icyo kibazo cyuko abatutsi bagomba bagaruke ku butegetsi ariko hari ukaraba mu bagwanyi bwo butegetsi ugasanga barenga 90% n'abahutu z'abatutsi aha rero nibaza yuko uko bigenda kose Petero Nkurunziza akunda yanga aho byose bitegeza guherera ni ku meza y'ibiganiro kandi hajya kuyaga no mutavuga bimwe yaga n'umugenzi wawe
yego me
bari batembagaje ubutegetsi bari bagize gute n'abari baraciye ubanza bwo gupfa Petero Nkurunziza yaraciye ubanza bwo gupfa ariko uyu munsi
Ego bende kanda biwute chimhaye muze murara ku isaha ndabona kanya akagenda cane gose muze murampa umunota umwe muzaba mukoze ikibazo cha moko ni kibazo numbwoko ni kibazo abarundi bakwiye gukura mutwe ikintu gushira imbere ni iterambere ikintu cyo gushira imbere n'urukundo ikintu cyo gushira imbere n'ubumwe ivyo bintu n'ivyo bimaze byatumye urundi umara imyaka irenga 30 mu bukene eka no mu bikaba bita Burundi butafashe inzira y'iterambere imwe iboneka ndafise ubundi bunywanyi radio ijwi rya Amerika Clovis muri neza
mire cyane Frederic
mire neza murafite kibazo murafite cyumviro
jye kibazo cyumviro cyuwanje nagomba ubwa mbere sobe uwo yitwa Bano nuko ariko abyumviza byinshi abyumvira ku matwi nibyo bamubwiye arazi Bujumbura abone yuko amahoro ahari araduga ruguru mu mugamba abone ko amahoro ahari araduga za Gitega abone ko amahoro ahari onyene n'umukuru w'igihugu wenyine nta mahoro afise mu kuva ikiriri gushika mu irohero ibarabari banza kugagwa amasabi avuye Bujumbura cyo Gitega gihugagwa amasabi none amahoro yo bari hehe Niwe babumvise ni wandi bishikiri n'abandi bayira hama nagomba mbaze nyakwa Pancras amwavuze kuva kera muvuga ngo mujya muriko munyamitsi yo turiya mizi kiringo ngo ca gatatu munyamiza ngo umukuru w'igihugu eske azova ku butegetsi ryara unye abantu baguma bapfa ejo umwanya wose abandi barafata abandi bagize
Clovis umurundi akunda amahoro umurundi akunda demokrasi ubutegetsi buhindurwa biciye mu matora ico ni kintu
n'amatora
hamwe umurundi wese ateza kugira amahoro wewe uri umurundi ukabona ko kwiye kugira amahoro watateza kwica mugenza wawe amahoro nuko azareka ariko duhe ijambo Rugema yego
urumva kuvuga ngo amahoro kugira tuyarondere Yewe twese Burundi n'ubwacu dutegezwa kuba mu twese. Ntabaremewe kwica kandi ntabaremewe kuja mu gasho. Umuntu wese nayubahizwe mu byumviro byiwe uko biri kose hama twese tubere mu mahoro. Ayo matora nayo tuyajemo twese atawanjya wangwa
atanumwa kumiriwe bose babareke biyamamaze bose bagira amatora niho igihe wishora gutera imbere reka duhe ijambo Rugema agira icavuze bahavuzwe cha kibazo cha moko mushya na Rugema imbere yuko tugaruka ku kibazo cha Clovis muduge ku ijambo murabe ku isaha umuntu umwe
ego reka nshaka gure cyane nshimikiye kuri iki kibazo cha moko nico giteye isibe mu gihugu kandi ibyo murazi yuko tubimaze mu myaka ishika 50 kuva Burundi bwikukiye aha rero icyo nagomba kwibutsa abarundi murazi na kahise ku Burundi yuko katavugwa neza uko kari usanga hari ibinyoma byinshi zagiye biravugwa kubera abanyepolitike bashaka kwikwegera ko ibyo bashaka aha rero icyo novuga ku byerekeye amoko mu Burundi ncagaguye gatoya nuko mwibwirizwa nshingiro ryari ryatowe mu 62 tariki 16 z'ukwezi kw'icumi iryo bwirizwa nshingiro rikaba ryari ryatowe n'imboneza z'abarundi bafashije umugani wa Rudolf Agasore kugwanira independence iryo bwirizwa nshingiro nta kintu camoko na kimwe kiri muri iryo bwirizwa nshingiro bavuga yuko abarundi arabarundi bene Burundi nta muhutu cyangwa mututsi cyangwa umutwa cyangwa umuganwa avugwa mu byobwirizwa shinge. Aha rero cyo nashaka kugushika ko niki nuko ayo moko abarundi cyane cyane abanyepolitike bama bayitwaza igihe cyose habaye akantu k'ingorane gatoya, basanga nibyo bagomba gukoresha kugira bashike ku nyungu zabo za politiki. Aha rero ikintu no novuga iyo Arusha ya mbere yabaye murazi yuko nayo nyine imwe amakosa, murazi yuko Arusha yagiyemo abanyepolitike bari bashamiraniye kubera ingorane zari ziheje kuba umu president yatowe muri demokrasi Ndadaye yishwe yagandaguwe, hanyuma haba icyo kibazo kica kija ahaseruka cyane kuko abanyepolitike bamwe bagiye ku ruhande rw'abahutu abandi nabo baja ku ruhande rw'abatutsi, barumvise yuko ariho JDC na JCT. Ibyo bintu niko byagenze, abarundi rero kuri kwirizo ngorane bagiye Arusha ari abarundi b'abahutu n'abatutsi bashamiraniye bafitaniye ikibazo cyo kugwanira intwaro, bagenda rero bavuga muri Arusha ateka igihugu tukigabure turavye ubwoko. Ivyo bintu umushingantare Frederic murazi ko kwisi hari ibihugu hafi amajana abiri, nta gihugu na kimwe kwisi intwaro igabugwa aravye ubwoko.
Ni na kamara maze
noneho turavye n'ubwo bwoko mu Burundi si n'ubwoko. Abarundi dusangira ururimi, dusangira imico, dusangira intara, nta kintu na kimwe kidutandukanye. Ariko rero icyo ntumva ningene abarundi tuguma twizirikira muri ico kibazo cy'amoko. Uno munsi n'umuntu apfuye akitwa ko ngo hapfuye umututsi, ubu hapfuye umuntu ngo hapfuye umuntu. Nitwige kuvuga
icyo nikibazo
hapfuye mu Burundi, nitwige kuvuga yuko ingorane ziriko ziraba zitigwa n'abanyepolitike bakunda gukoresha icyo kibazo cy'amoko kugira abashike kuvyo bashaka.
Izo ni impanuro nziza cyane rwose mushiye nahe
ubivamwo. Ibyo bintu tukabivamwo nivyo biriko biratera ingorane, umuntu akaja mu nzego zo gutwara igihugu baravye ubushobozi ubushinga ntahe ubuntu baravye yuko abishoboye.
Ndabona kandi ariko katujana mwubahize wa munota nabaha mu nshinga ntahe rugema egome. Izo ni impanuro nziza cyane rwose
egome.
Ndeka duhe ni ijambo wundi munywanyi wa radio Ijwi ry'America. Gilbert mwiriwe neza?
Cyane
mwiriwe. Murafite ikibazo, murafite imviro, muvunagura amajambo?
Ego je ukina yango shikize ni kibazo nyango mbaze ta classe anishure.
Mhm.
Ari kravuga ngo ari kavugira abanyagihugu ari kavanyagihugu ari karabasahira ibihano ari karagomba ko banigwa. Abanyagihugu bamutumye nabahe hama ibyo bindi navyo abantu bazamubaza ibibazo akaza gutangura gusigura ibintu naza abanza yishuri kibazo baba bamubajije ubwambere amaje mu rahise yarayo.
Murakoze Gilbert. Reka tuguhe ijambo mushenahe Pancras akanya gato urabe ku isaha, urabe isaha yawe umunota umwe nshampari ijambo mushenahe Ibano baramukiwe.
Niraza yuko weje kubaza ikibazo ubwo gwasinarede mvugiramo ugize n'abarundi ijambo ihirikiye muri sinarede igizwe n'abarundi nibo mvugira. Rero abo barimwo abo barantumye kandi sibibaza ko ari abarundi bake. Ikibazo gihari ni uko ubwo butegetsi buhangana Bujumbura busigaye bwivugira ko hariho abarundi na bene Burundi. Aha rero icyo nibaza yuko hataratorwa inyishu, hataraboneka ubutegetsi butunganiriza bose, hataraboneka ubutegetsi buzi yuko buzunga kunyuma rusange atamwana n'ikinono Burundi buzokwama mu ngorane. Uyu munsi uvuze ngo ubutegetsi bwaratowe, mbega bwatowe habaye ihiganwa rimeze gute? Bwatowe hahiganwe bande? Ayo matora inkoho ziriko zirasamirana
bamwe bariko baratekera bafite intege ku mutwe n'amatora boko ki amatora y'umugambo umwe woyita amatora aha rero nibaza ko icyo turiko turaharanira icyo turiko turagwanira nuko mu Burundi hosubira demokarasi nyakuri imigambo yose isanzura amatora agatunganywa uwo abarundi bagomwe agatwara atwarira abatsinze n'abatsinze uyu munsi wose uko biri aha ngaho ku kibazo umushinganahe ibyo nari karavuga nta wodeha yuko mu Burundi hariho ingorane habaye muri kahise akabi kabishe aho abantu bishe kubera ubwoko bwabo kugira ngo tujye dutora umuti dutegereza guhera aho tugwaye ni ukuvuga kuri ayo moko nyine uyu munsi niho nta bahutu bahari nta batutsi bahari ariko hageze kwica ukamenya ko wishe umututsi ukamenya ko wica umuhutu ubwo bwoko hameze kwica bukamenyekana uyu munsi uri kurumbiriza hirya no hino wumviriza imbyino ziririmbwa hirya no hino wumvirizwa amajambo n'amatangazo ashyikirizwa iyo nk'umuganga uri
ivyo bya bindi nyene umushinganahe Rugema Cimpaye
yabaye mu Rwanda
ivyo ni vya ivyo ni vya bintu umushinganahe Rugema yiyamiriza avuga ko bose badakwiye gushira imbere ubwoko ahubwo bakwiye gushira imbere nk'ibikorwa by'iterambere boza barashira imbere ndabona kanya kagiye reka duhe n'ijambo umushinganahe Innocent murabe ku isaha umushinganahe Bano ntimurenze umunota umwe ko hariho n'ikibazo Clovis yari yashikirije n'ico nyene teri ashikirije duga ku ijambo
murakoze cyane so niko ndisigura nashaka kwishyura kuri Clovis na ubwire yuko nubu narenje mbi Burundi kandi nari ndahamaze igihe kinini kandi Burundi naba ndabugendera icyo nakubarira ni uko nagendeye intara zose nasanze amahoro mu Burundi atari agaceshwa rumuri ubu amahoro arahari mu Burundi ikindi nashaka kugaruka ko gatoyi cyane nshaka gukebura cyane cyane abantu bumviriza amajyamba amwe yajyanye n'ibyo by'ubwoko ni uko abanyepolitiki babikoresha bafite igito babikoresha murazi ko inzira zose abo ba pankarasi bamwe bavuga ibyamwe ashaka byo cyangwa ashaka ari ingwano baba bariko bararondera ingene ikintu cyotuma abarundi basubiranamo kuvuga rero ngo abasirikare ngo abatutsi nuko ari bicwa biri muri bya strategi abo nyene bamwe bamwe muri SNARED bakoresha kugira bashobore kudiviza igisirikare nibaza ko ndaje n'amakuru nabonye hagati mu gihugu aho nagiye abo twavuganye n'abasirikare mu bwoko bwose bavuga bati ibyo biheze kudukoresha byararenganye ahubwo abo banyepolitike bamenye yuko iyo bariko barayikorera hanze ataha twebwe mu Burundi tuzoharanira amahoro ahari nk'abasirikare nk'uko twabyemeje tuzoguma turi hamwe nibaza ko nta Rusiya yagerageje gutunganiriza igisirikare n'ikire nk'uko cyane kuva mbere hose ubu ubwoko bwose bukirimo mu nzego zose haba mu ntwazangabo cyane mu basirikare bo hasi abasirikare n'abandi barumirije by'abanyepolitike bavuga umusirikare azakora amakosa ari umuhutu ari umututsi ntazo babikoze kubera ubwoko bwiwe azaba abikoze kubera disipline yataye rero nibaza yuko ibyo bapankarasi bari kubakoresha ngo igisirikare ngo yica abatutsi ari ukugira barabe ko igisirikare cyosubira namwe mugabo nibaza yuko aho bigeze abasirikare bareretse abarundi bose yuko ari runani rutamenwa hanyuma icyo nashaka kubwira abantu ni uko
sozera mu kanya gatoya cyane rwose
bishoboka ari uko abarundi bakwicara hamwe abarundi bakicara hamwe bakayaga abarundi nabo abenegihugu bato bato bakabareka bakibera amahoro nicyo cyonyine nashaka gushikira
tubibutse inshuti mwese ko muri kamurabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika risamiranye ya Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi kumwe na Thierry. Thierry muri we neza muri he Thierry?
Ndi Kigali.
Ni Kigali mu afite ikibazo cy'icyumviro duga ku ijambo
kibazo nagomba kubaza nagomba kubaza uwo ari mu runani SNARED ubwo ko mu 2010 hariho runani rwahabaye rwitwa ADC Kibiri abanyepolitike bagahunga hanyuma abanyepolitike bandi nabo bagasigara ku Kivu i Burundi biyegereza abanyagihugu abagasigara bategura amatora abandi bagiye hanze kandi ubona ngo bambona urunani SNARED n'abanyepolitike barwiriyemo bagiye hanze ubwo ntibabona yuko abarundi batora abo babona bariko baba hafi bakora ibikorwa by'iterambere mu Burundi babona gute ko urunani SNARED rwashobora gutera imbere cyariko rukorera mu gihugu babona gute yuko batotora indongoza onaziriko zikora ibikorwa by'iterambere Burundi, bubaka amashure, bubaka mabarabara, bubaka ibiraro, bagira gute ubona senarede gotera imbere gute kandi ruvugira hanze y'igihugu ata ibikorwa by'iterambere bariko barakora mu gihugu. Nico kibazo nagomba kubaza nyakubahwa Grace Chimpaye.
Murakoze Thierry, mushikana Chimpaye mu kanya gato ndaha n'ijambo Rugema ariko nashaka Chimpaye mu mwishuri cyo kibazo cha Thierry mu kanya gato cyane gose. Pankas
abari kibazo nagomba ndakurabishye ko uri umunyesha makuru n'ukuri iyo umuntu ariko aravuga yuko atabasirikare bariko barapfa bahuga ubwoko nkawe uri umumenyesha makuru wagomba kumubaza wewe wagutumizwa ko na grenade muri documentation ko atari umusirikare w'umututsi n'ukuri ibyo ni ibintu bibi rwose kuko abariko barabura hari abariko barabura abantu bumvise nk'amajambo nk'ayo ko atabasirikare bariko barapfa ko atabasirikare bariko baratotezwa gushika naho bagiye kucegera cy'umukuru wa Senarede Musokozi aho ari umusirikare bakagenda bagasaka atagipapuro na kimwe afite. Ibyo ndazi neza yuko muri redakisi wanyu mu bifite aho rero n'ukuri nitwaba dushaka gukiza igihugu cy'u Burundi nitwumve yuko umuntu yapfuye ari Burundi bwabuze nk'uko Rugema bivuga ariko twumve cyane cyane dusone na cyane cyane umuryango uri mu marira umuryango uri kurarira ntihagire uvuga rero yuko atabasirikare muri iyi ndi honyine naho ugenda ugasoma kungurukanya bumenyi hari abasirikare barenga 15 bafashwe hari abasirikare bapfuye ibyo rero ntawo bideha uyu munsi kuyo uyabagize ati mbega ko muri hanze muzogira politike muri hanze nagomba ndamumenyese yuko tutagiye gutembera twagiye kora yuko duhunze kandi hajya iyo umuntu yamaze kuba ikiziga nta politika asubira kugira hajya n'iyisi wamaze kuyica usubira kogiduga ikigenda itwagwa n'umukuba ahubwo abo ni nk'abamwe bavuga bati ko muri abagabo nimuze turabe yuko mwashika ngaha tubaca amazosi byo bino ntiharagira ko twiyahura uyu munsi tugeza kuguma turi bazima kugira ngo tubandanye dusemerera kuko iyo ari icyo gihugu cyarimwe amahoro abarundi bose baba bari mu gihugu yari icyo gihugu cyarimwe amahoro simbona ikintu wahoze ari umukuru w'igihugu azize kuzantunganya iyo bari karakora mu buhungiro yari icyo gihugu cyarimwe amahoro simbona abantu batwaye inama nshingamateka nka Jean Minani nka Pio Ntabyo hanyuma nka Gilbert Rufyikiri baba bari bakora mu buhungiro nibaza yuko bari babuze aho barara nibaza ko bari babuze n'ibyo batura mu gihugu cy'amavukiro mu gihugu cy'abibarutse aho uri karabivuga nari karadushinyaguriza ngo ari Kigali kugira ngo ntararenga imbibi z'u Burundi kugira yumve ingene ubuzima bwo hanze bubabaza ubuzima bwo hanze nyine ari bubi aha rero niba turi ngaha suko twabishatse nuko hari ubutegetsi nuko hari ubutegetsi bwica batavuga rumwe n'ubutegetsi nuko hari ubutegetsi bufunga batavuga rumwe n'ubutegetsi nicyo gituma hari impunzi nta muntu n'umwe yigira asaba kuba impunzi hari igitutsi bazo gutuka kibi n'uzo gutuka ngo urakame impunzi kandi ntiruka impunzi yamirondera gutaha ku neza cyane ku nabi.
Ernest Mukanya tuzaba turi kumwe namwe ariko nashaka mbaze umushyana Rugema kuri icyo kibazo nyine cyabajijwe na Thierry ikibazo kivuga ko muri iki gihe Senarede yoba iriko ikorera hanze akaba rero yavuze yagiriranije n'undi runani rw'abanyapolitiki de Sekibiri hariho abanyapolitiki bari hanze n'abandi bari mu gihugu hagati mbega ivyo birashobora kuba intambamye kuri uwo runani umushyana Rugema akanya gato cyane gose
ego me nibaza yuko mungwana nyizi nitwoja ngaho ngo tuvuge yuko hatogira umugwi canke ugwego rw'abanye politike bavuga ati ibintu biriko bigena ne nabireka turabe ingene yetwo togerageza kubishira habona hanyuma tubi twumvikane tubitorere inyishuro je nibaza yuko Senarede iri muri urugo ruhande urunegura ibintu byoba bitagenze neza cyangwa bizaba bitariko bigena neza mu gihugu ibyo rero nibisanzwe yuko uwo mugwi ubaho nibisanzwe cyane kandi nk'uko uvugira uwo mugwi nyine aheje kubivuga ibintu byagenze nabi biraboneka abantu bataye igihugu bariho nta nibisi ibintu byo guhisha turetse abonye politike yari ko ravuga bataye igihugu hariho nabanyagihugu isi inzi bataye igihugu uno munsi tutabona neza inyishu iri kwirarondo bahugira basubire mu gihugu aha rero ikintu nagomba guca nkeburana leta cane cane wa umuntu mubye ntawo
uvunagura amajambo mushya na Herwema
mugabo wico dushatse kuvuga ngaha mu mpumwanya muto ya Frederic nuko leta u cyane cyane leta itubona CNDD iriko yiyenza nkari nka za leta za Iponada zatwagwa n'umugambwe umwe rudende ubu rero nuko ibyo bintu by'uko haba ibiganiro nibereke yuko iyindi migambwe ishobora gukorera mu Burundi ishobora imigambwe batavuga rumwe ishobora gukorera mu Burundi babahumurize babahe ibyotuma bizera yuko iyo politike ishobora kubandanya aha rero ikindi nashaka gushimikira ko nuko ibyo bintu bivugwa yuko mu Burundi hari amahoro nukuri twibaza yuko amahoro na mahoro kuri bose sa mahoro y'umugwi umwe w'abarundi ibyo bintu z'uko bamwe mu gihugu hagati bavuga ati hari amahoro nimuze murabe ibintu bigenda neza kandi bizwi neza yuko hari abarundi sinzi bakigorewe hanze y'igihugu hari abarundi sinzi bari mu mabohero hari abarundi sinzi bishwe abandi bakicwa ibyo bintu leta rikuye kwisubira ko bakavuga ati by'ukuri aya mahoro ariho
mushi anahe ndabona kanya katujanye
twemereye n'ukuraba neza yuko leta itwara ito kwigenza nk'umugambwe umwe rudende bakaraba ati reka tugurira abandi
mushi anahe turabiyugira ndabona kanya mwakarengeje cyane bose reka duhe ijambo umunywanyi w'iradio ijwi ry'America aturindiye ku murongo Ernest mwiriwe neza
gake murakoze kumva ijambo
ego murafite ikibazo cy'imvuro mudugwe ku ijambo
ndahera ku cyumviro
ego unyarutse ufise umuntu tumwe
bose baranyishye arime
ego
icyumviro yemyumvira ko aho abarundi dushitse no musi tutadukwiye kwitwara nk'ibikoko aho twaciye iby'u Burundi bwaciye mu twese turabizi twavutse turi mu ngwano dukurira mu ngwano n'ubu tukaba turi mu ngwano kandi izo ngwano zose zitegwa n'abantu bafite inda nka wa pankrasi nyene cimpahe aho kugira ngo bagende bisunga abanyagihugu ubo nyene kubazwa igihugu bakabatora bakabashira imbere nk'imboneza biyumvira ko mu mwaka w'2016 muri 21 siyete dushobora gusubira gutwagwa nkuko twatwaye mu binyejana byahise baratowe kuri ndadaye barabonye ko bananiwe gutwara kandi byarabananiye imyaka yose kuva muri 1993 gushika mu 2003
abo ni banavuga
abo bapanglasi cimahe nibo mbarira abo abafrodebu uno munsi mu gihe novuga ko CNDD-FDD iri mu gutorera inyisho ku mizi y'ibibazo by'u Burundi bashaka musamaza abanyagihugu uno mwanya turabona ko ingorane zizoboneka umuti kandi
akabazo kawe kuko akanya karagiye mushyanahe mushyana
icyo cyari cyumviro cyanjye ikibazo rero ngomba mpe pancrate cibahe
Ernest murashaka kutwibutsaho muri
ehe ndi ndi Ottawa
okay
urumva nagomba mbaze pancrate cibahe mbega yogenda umunyagihugu bajya bamutoye mu 1993 akaba yaratowe kuri ndadaye akakora iliste y'abantu ijana n'imiburiburi mikomine yiwe kugira ngo avuge ko ariko aravugira abanyagihugu akabazana akavuga ati ngabi ijana
reka tumuha akanya kwishyura ko akanya kagiye Pancrase umuntu tumwe muzamukoze Pancrase
uriko arashikiriza icyo cyiyumviro urumva neza ko ari mu bariko baratuma igihugu gisubira mu ihumbi yari kwashikiriza ijambo urumva ko isoma mbirike n'ubutegetsi kuko bo babona yuko hariho uburundi bwa CNDD-FDD ko abandi bose ari banya gupfa abandi bose ari ugucisha ku buhombo ariko ndamubwire yuko gusesa amaraso nta butegetsi bugiye kungimba bushobora kurama nta butegetsi buheza abarundi hanze bushobora kurama aha nongere ndamubwire yuko niba hari ikintu abarundi bakwiye kuza baribuka niko bakwibuka gushima bakibuka kahise iyo CNDD-FDD yo ataba kodere irihangane nko kwihangana ngaho
Mwushia na Pankrasi ndabona akanya katujanye nibaza ko nzosubira kuwatira kamo kugira ngo tuyage ibibazo vya byinshi cyane gose ibibazo by'abanywanyi bi radio ijwi rya Amerika. Ndagushimiye rero cyane gose Mwushia na Pankrasi Chimpaye, ndagushimiye nawe Mwushia na Nosambano, Mwushia na Rugema, mwakoze cyane gose ku kanya mwatwe kugira ngo tuganire. Turashimiye abanywanyi bi radio ijwi rya Amerika baduteye akamo, kandi dushimiye na engineer yadufashe mu bw'ivyuma Fatou Kalala. Ndagushimiye cyane gose kuba washoboye kugiranya ikiganiro. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.